Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere imyandagaro umwaka w'2024 nshuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba agateka kawe tabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushikirizwa nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Avutse urunani rushasha rwishinze kugarukira igihugu uno munsi kigeze aho mwasa ashaka rwitwa CRN Ingeri ya Rugamba. Abarugize bavuga ko barushinze kugira bagarukire igihugu uno munsi kirangwa n'amacakubiri ugukumirana n'ayandi mabi azingamita Abarundi. Muri ano makuru muraza gukurikira Shuhi no Mugwengezu avugira ubwo runani mbogora Burundi. Araciye indwi zibiri hibonekeza ubukene bw'amaraso yo gufasha abarwayi bakeneye guterwa amaraso mu kigo kijeje gutanga amaraso mu karere k'ubuvuzi mu ntara y'Ubumanuko. Abajejwe igisata c'ubuvuzi muri ako karere bakaba bafite ubwoba ko iryo kena rishobora gutuma abarwayi bahasiga ubuzima. Umugambwe Kodebu ubona ko hari igifungo mu ikugwa ry'abakozi bamwe bamwe bo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka. Inyuma yaho umukuru w'igihugu amenyeshereje ko hari ubutare bunyegejwe mu ntara ya Kirundo. Abo bakozi bakaba bakuwe inyuma y'icegeranyo catanzwe n'ishirahamwe ryigenga rikora mu gisata co gucukura ubutare. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu akavuga ko hari icinyegeje inyuma iyo ngingo. Aya n'ayandi ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Subiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki. Kubaka Burundi butekanye, gutimbataza ubumwe, kunagura intwaro rusangi no kugarukira ubutunzi bw'igihugu bugeze aho mwasa ashaka niyo ntumbero urunani rwa politiki rwishinze gushira mu ngiro. Ubwo runani rwitwa urunani mbogora Burundi CRN Ingeri ya Rugamba. Abarugize bavuga ko barushinze kugira ngo bagarukire igihugu uno munsi kirangwa n'amacakubiri no gukumirana hamwe n'itunganyo ry'igihugu ribi ryatumye ibisata nka byose by'igihugu biyangara. Tutega matwi Shuhi no Mugwengezu umuvugizi w'ugo runani.
Kuva mu mwaka w'2015 amasezerano y'amahoro yo kunywanyisha Abarundi yateye ku mukono yarusha mu mwaka w'2002 nibwizwa shingiro yakomoka ko ryo mu mwaka w'2015 zarahunyanzwe n'umugambwe CNDD-FDD wigarurira ubutegetsi ku Gikenye ibintu birayangara. Naho sentare n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko EAC yaciye urubanza ikerekana ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'ubwiza shingiro ry'u Burundi n'amategeko agenga iryo shyirahamwe. Ubutegetsi bw'igikenye bwa CNDD-FDD bwabananije buburagiza Abarundi batavuga rumwe, abari mu gihugu hagati batega ubwoba ntibasubira kunama rimwe, eka mbere n'abahunze iyo ntwaro bakaja hanze y'igihugu ntibashoboye gushyira hamwe ingufu ngo barabe ko busanasana ubumwe bwamye bubaranga hanyuma bikure ku intwaro ibabohe amaboko imugongo. Uko kutaja hamwe niko kwatumye ivyiyumviro n'ibikogwa byageragejwe n'imigwi itandukanye bidashika ku cyo bifuza. Uyu munsi biribonekeza ko inkingi zitatu nkuru nkuru zigize ubuzima bw'igihugu zamaze gusenyuka bitewe no gutunganya nabi iby'igihugu no gukumirana. Ivyo navyo bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabona iyo buriko burajana igihugu. Iya mbere muri izo nkingi nakaranga ku Murundi kishwe aho kwitwa Abarundi tukitwa Abahutu n'Abatutsi, Abaganwa n'Abatwa. Ya kabiri nibwizo shingiro n'inzego z'igihugu vyakomokako ari iza politike canke iz'igisirikare n'umutekano. Ya gatatu nayo ikaba itunga ry'igihugu yatikiye. Imigenderane n'amakungu yaratoseka bikomeye. Ibara ryaraguye uravye ingene imigenderanire n'ibihugu bibanye vy'u Burundi abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubutunzi n'iterambere abagwiza tunga bigenga hamwe n'abarundi baba mu mahanga byifashe
Ugoruna ni mbogura Burundi CRN ingeri ya rugamba ruvuga ko muri bikuru bikuru rugiye gushira imbere harimo gusubiza iteka zina murundi wese gusubiza iteka ibwirizwa nshingiro n'andi mategeko arikomoka ko hamwe rero no gushiraho politiki itomoye ijanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu dusubire twumvirize Chauvino Mugwengezo
twisunze bwa bumwe bwacu gushimikiye kukaranga kuba umurundi dutegerezwa gukomeza baba abari migambwe mu madini atandukanye mu mashyirahamwe adaharanira ibibanza bya politike mu mashyirahamwe y'abakenyezi n'ayugaruka baba bari mu Burundi canke mu mahanga abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi duhuje n'umutima wo gukunda igihugu cacu no kukigarukira twumvikanye twese gushira ingufu zacu zose hamwe mu gushinga urunani ntamenywa rwa politike twise urunani mbogora gihugu coalition pour la renaissance de la nation CRN ingeri ya rugamba ihangiro ryacu n'iryo kubaka Burundi bw'abarundi bafatanye munda butekane butera imbere bwiganjemo intwaro rusangi mu nzego zose z'igihugu bushyira imbere umunyagihugu n'inyungu z'igihugu kugira Burundi bwacu bube igihugu cy'abanyagihugu bose mu bumwe bwabo atawukumira uwundi maze igihugu cacu gisubiye kuronka izina mu makungu cigenge kandi gitunganize bose ivyumviro ngendegwa ko byacu n'ivyo kubugura igihugu izo vyumviro vyubakiye ku nkingi zitanu nkuru nkuru zikurikira iya mbere niyo gusubiza agateka zina mu rundi wese asubire kwitwa mu rundi kubera umugira macakubiri no gukumirana abashinzi imizi ugahekura abarundi kuva bikukira gushika ubu gusubizwa iteka ryo kwitwa mu rundi bizotuma tugwanya kandi dutsinde amacakubiri no kwisamburira ko bisa nk'ivyagizwe umwuga mu hihu cacu inkingi ya kabiri no gusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibizo shingiro n'intwaro rusangi inkingi ya gatatu ni ugushiraho imigambi ibereye yo kunagura ubutunzi bw'igihugu n'iterambere rusangi ku barundi bose dukomeze imigenderanire myiza n'ibihugu byose duhere ku bihugu bigize umugabane wa Afrika n'ahandi tuzokwihutira gusubiza isura nziza igihugu cacu dusubizeho imigenderanire myiza n'ibihugu haba mu karere canke mu makungu tuvire hasi rimwe twese kuko igihugu cacu kiri kumanga dufatanye munda igihugu cya twarazwe abasokuru kizosubira niteka nitekane gisubire gushinga icumu mu mashinga
mu gisata cha politiki dutandukire igisata kijanye n'ubutungane aho hari umusore w'imyaka 20 wo ku mutumba Gatare zone na komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi amaze iminsi 3 afungiwe mu gashuru k'inyamirama biko muri iyo komine akaba yagirizwa ko yari bishetse wiwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'indwi amukubise ubuhiri mu mutwe uwo muvyeyi ngo akaba yazize kuba yankiye uwo muhungu wiwe kurongorera mu nzu y'abavyeyi uwo musore rero ngo amaze gukora iryo bara yarahunze aza gufatirwa muri komine ya Ruhororo yegeranye na Gashikanwa abajeje intwaro bakavuga ko bariko bagira amatohoza ku rufu rw'uwo muvyeyi no kuraba ko uwo musore atobafise akandi kagorane mu mutwe
inzamba
mu kigo kijejwe gutanga amaraso mu karere k'ubuvuzi mu ntara y'ubumanuko havugwa ikena ry'amaraso ryo gutera abagwayi baba bayakeneye harashinzwe zibiri abajejwe igisata cy'ubuvuzi muri ako karere bakaba bafise ubwoba ko bashobora kwitaba imana abagwayi benshi biturutse ku ikena ry'ayo maraso iyi nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
Amakuru ava mu bitaro bitandukanye byo mu ntara z'ubumanuko hahezindwi zibiri zirenga amaraso abonetse mu kigo kijejwe kuyatanga muri ibyo bitaro bamwe mu baganga bakora muri izo ntara arizo Bururi Makamba Rumonge na Rutana baremeza ko bakenerwa guterwa amaraso batayaronka
ngo naho batavuga igitigiri byabo bamaze kwasiga ubuzima biravuga ko hariho bamaze kwitaba imana abo bahinga mu by'ubuvuzi bavuga ko zimaze imitsi zije kuyarondera mu kigo kijeje kuyatanga rimwe na rimwe zitahuko ikindi gihe zikarunzwa amasasho atarenga 5 ivyo biremezwa kandi n'abagwayi hamwe n'abagwaza bo muri zo ntara abagwayi ngo bandikirwa ibinini mu gihe babona ko atacobashobora kubamarira abajejwe amagara y'abantu muri zo ntara batera kama abajejwe ico gisata kugira ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu ibara ritaragwa
tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu abantu 9 nibo bamaze kwandura indwara y'akaranda y'ibihara mu gisagara cha Bujumbura itwi nka variole du singe mu gifaransa bimenyeshwa na Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu ni nyuma y'inama yagiranye n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura umukuru w'igisagara agasaba ashimitse abanyagihugu arongoye kwirinda ico kiza mu gukaraba neza amazi n'isabuni imisi yose hamwe no kwirinda kuramukanya kurikira tumukurikire
mu gisagara cha Bujumbura uno munsi bamaze kuronka amaka 9 kandi abo bose bari mu bitaro ariko no bari mesha ko badasinzika cyane gose twaraje urabona yuko ikintu cya mbere twoshyira mu ngiro ari ukwirinda kuramukanya kuramukanya hari abahoberana hariho abasomana rero icyo twabonye ko aricyo kintu cya mbere twobanza tukirinda twabonye yuko tutegereza gukaraba kenshi kabaho kandi dukoresheje amazi meza tugakaraba kujya twahora dukaraba cya gihe twategwa na cya kiza coronavirus icya gatatu twabonye ko kizira kikaziririzwa gukora ku muntu afite ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane umuntu amaze kuba agwaye ikindi twabonye yuko abenegihugu bo kwirinda kubana n'ibikoko mu mazu yabo hari abantu biyadukije bararana n'impene bararana n'ubuyabu eka udukoko twinshi murazi ko ari indwara iva na cyane cyane mu bikoko ikigiye gukorwa mu maguru mashasha tugiye gushyiraho ubwo budobo burimo amazi meza ku mpango zose imbere yo kwinjira mu nzu ya Murundi tuzobanza gukaraba n'isabuni n'amazi meza kugira ngo tubone kuramukanya dukorana mu rugo aho tutabigize uko tuzate ko turanuzanya twabonye ko mu maduka canke mu masoko canke ahantu hose hakoranira abantu benshi aho notangura akavuga nka mu ikanisa mu misigiti ahantu bakoreye imanza nyinshi na mu masoko tutahibagiye ko aho hose ko washira bwa budobo bw'amazi canke bagashiraho amarobine menshi kugira ngo abantu bashobore gukaraba ari benshi
mu gisata kijanye n'ubutunzi naho abakozi bamwe bamwe bo hejuru mu bushikiranganji bw'ubutare baheruka gukugwa iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho hari ishirahamwe ricukura ubutare ryigenga ritangiye icegeranyo mu bategetsi bo hejuru ibyo bimenyeshwa na Kefa Nibizi uwarongoye umugambwe Kodebu agatangazwa n'ingene iryo shirahamwe ryatanze icegeranyo kuri abo bategetsi kitabanje kugicisha mu nzego zijejwe ico gisata Kefa Nibizi akavuga ko ibyo bifitanye isano n'ibyo umukuru w'igihugu aheruka kumenyesha ko hari ikinogo cuzuyemo ubutare giheruka gutogwa tumukurikire
bona yuko ashobora ko hariho inyinyurana hagati y'inyungu z'amashirahamwe asanzwe akora mu gisata cyo gucukura ubutare hamwe n'intumbero tuza gutangwa n'abahinga bo mu bushikiranganji bajejwe ico gisata izo tukavuga dufatiye ku vyari zashikije mu minsi iheze ko hari ubutare bwinshi bwatowe imurehe mu ntara ya Kirundo tugasanga iyo raporo yatanzwe n'ishirahamwe ryigenga risanzwe ricukura ubwo butare ariko abo mu bushikiranganji bw'ubuhinga bajejwe ico gisata kumbure batabizi atukira tuti mbega iryo shirahamwe ryari rifise inyungu nki zo gutanga raporo nk'iyo ku nzego zo hejuru zitabicishije mu nzego z'abahinga ibyari bishitse rero aho abarongozi b'igisata kijeje ubutare OBM hamwe n'abategetsi bamwe bo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka baraye bakuwe etubona yuko dushobora mu gihugu cacu kuba tudashira ingufu nyinshi cyane kukumviriza impanuro cyangwa n'intumbero zitanzwe n'abahinga izo nazo bigashobora guhubya mu iterambere turiko turarondera ari nacyo gituma dusaba abategetsi bo hejuru mu bisata bitandukanye kwama bumviriza intumbero bahawe n'abahinga eka mbere n'abo bahinga bakama bagira umwete wo gutanga umuco ku kibazo cyose nubwo kumure byoshobora kuba byabagirira ingaruka mbi kuko ikugira dushe kwiterambere twiyemeje ni ngombwa yuko dukorera ku muco n'intumbero byatanzwe n'abahinga
akabari nungaha duce dusozerera ano makuru nkabashimiye bagenzi banje bafashije kuyatororokanya shimira namwe mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mukaba mwayashikirijwe na Pyagahungu naho butaha.